Kirundundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Matwana sinore muhinga bw'ivyuma kazimo kutwateguriye zimwe mu ingo nkuru nkuru ziyagize. Ishyirahamwe ntabariza gitagatika k'abanyororo na kimiryango yabo ribona ko hakwiye gutunganywa inama ruko koma kugira ngo higwe ibituma hari abantu baguma mu munyororo kandi baragiriye ikigongwe no mukuru w'igihugu canke batabwirizwa kuguma bapfunzwe. Ishure nshingiro rya Nyabunyegiri riri muri komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura rirahanzwe no kubura amasomero akwiye. Ubuyobozi bwaryo buvuga ko bufise impungenge kuko ngene bucari tangura umwaka w'ishure. Na rumwe mu rwaruka rwo mu gisagara cha Bujumbura ruranegura kubona ibigo bigenewe ugaruka cyo kimwe n'ibibanza bihurigwamo n'abantu benshi bitakiberamwo amahimiriza ajanye no kugwanya ingwara zifatira kubimba byirondoka. Twafitiye aya makuru hamwe n'ayandi sangwe kazi.
Radio Indundi Culture.
Nungiye kubaye kaze murano makuru. Ishure nshingiro rya Nyabunyegeri riri muri komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura riri mu ngorane zo kubura amasomero akwiye. Ubuyobozi bwaryo bwerekana impungenge bufise kukungene bucari tangura umwaka w'ishure wimirije bufatiye kubitigiri vy'abariko barasaba ibibanza ariko gusaba ubufasha urwego rujeje intwaro muri ico gice cintara ya Bujumbura ruremeza ko abanyeshure bariza ko ubu barengeye ubushobozi bwaryo ariko kwiyemeza kuba riratanga ubufasha bushoboka. Nurisindu w'Imana yarakubitiye ahari iyo shure.
Niryo shure rimwe rya leta riramwa muri ako gace kahura hari umutuma Nyabunyegeri mu yahora ari komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu itunganywa ry'intwaro rya hahora ubu kariko kimukiramwo ku bwinshi imiryango iri kwiva mu gisagara cha Bujumbura hija kuba mu makaritie yo mu mpera zacu ni ku birometero hafi 15 kuva ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ryatanguye kwakira abanyeshure mu 2008 ni kukira paruwase katolika yo mu Kinama mu gisagara cha Bujumbura. Iryo shure ryubatswe nk'intererano y'ishyirahamwe OAPERI haranira iterambere ryatanguranye amasomero atandatu ubu amwe ariko arasaza nk'uko twabyiboneye. Ababyeyi baje baratanga intererano hubakwa yandi gushika n'umunsi ryari rigeze ku masomero 15 yamara umuyobozi waryo Jean Marie Niyonkuru hagaragaza amakenga y'inge n'umwaka buca utangura.
Ubu dufite ya mbere itandatu kare twari dufite itanu, umwaka uheze twari dufite ya kabiri ine, umwaka uheze twari dufite ya gatatu itatu, twongeye kuwundugira kane, mu wa gatanu umwaka uheze twari dufite ibiri, twongeye kuwundugira gatatu, kubera twari dusanzwe dufite ya kane itatu, yoriya ntamu ya gatanu ibiri, urumva ko cyabo gutangana imigwi. Abana benshi rero bacabura aho bigira.
Ubuyobozi bw'iryo shure bwemeza ko ibi bubibayemwo ico gihe cyose rimaze arico gituma umwimbu yamara ubushimisha uboneka bitoroshe.
Umwimbu turonka uva kure cyane gose turabuha cyane ko ikirasi kimwe kijamo intebe 200 nka bya kera twishareka abana babiri ni batatu.
Ibyo ariko ntibibuza ko nabaza gusaba ibanza gushika manga ya bakigwa kubera iki Jean Marie niyo nkuru.
Abana barabaye benshi mugo urumva umuvyeyi yayituye ngaha bamwakira kuko mwana avuze ati nkenda mugumiza muhira n'umushasha ari mu havu mu gisagara. Hazoja kwiga mu Kirekura kubera uruzi muzazi, hazoja kwiga mu Rubirizi kubera uruzi Murago cyatumwakira.
Intererano ya komine ishure nshingiro rya Nyabunyegeri riheruka n'amasomero abiri nubagitangirwa mu ibyigwa taraheza kubakwa nayo ubundi iryo shure ryagumye gikora ku babyeyi naho arababyidogera kubwa intererano basabwa. Nabajije urwego rujeje intwaro muri ico gice kiriko kirakogwa mu itegurwa cy'umwaka w'ishure wimirije muyize n'indorera hicegera cyo mukuru wa karitiye Nyabunyegeri yishura ati
mugambi wakozwe dufite no shuri twagomba ko ahanyene hari aya mashuri ko kuba ikindi kirasi twe ko abanyeshuri bashobora kuranwa bigira
ubwo abanyagihugu barafite ingufu zo gukora ibyo bintu byose suko baremereza.
Abanyagihugu cyane cyane komite y'abavyeyi tugiye hamwe baravyemera kubikora ko ari neza yabo.
Mu zindi ngorane zizi imbere mu zihanze iryo shure harimo kwicarika abanyeshure nabyo bitoroshe. Ibi tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma.
Nolisindu w'Imana mugerero ubuyobozi bw'iryo shure rya Nyabunyegiri rihanzwe buhanzwe nibazo bitandukanye kugira ritangura umwaka w'ishure wimirije. Ubuyobozi bw'ishure ryisumbuye rya Kayanza bwo mu ntara ya Butanyerera uvuga ko umugambi w'ubushikiranganje bw'indero uhamagarira abayobozi b'amashure y'indaro kurima amatongo y'ishure kugira bisahirize mu kugaburira abanyeshure wazanye akarusho kuri iyo shure nko kugaburira abanyeshure ibifungurwa bimwe bimwe ishure ritarinze kubigura ku isoko naho biruko Claver Hakizimana rirongoye avuga ko iduga ry'agahembo gahabwa ku munsi abakozi bo mu mirima arimwe mu ntambamyi kwishyirwa mu ngiro y'uwo mugambi akabona ko icigwa kijyanye no kurima bita tepeya kera cahora ku rutonde rw'ivyigwa cugarukanwa mu mashuri kugira ngo amaboko y'abanyeshure nayo ashobore gusahiriza Jean Nahimana
nk'uko bishikizwa na Claver Hakizimana umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Sekayanza ngo baritabiriye akamo ko bushikiranganje bw'indero gahamagarira abayoboye amashure afise indaro kuvyaza umusaruro imirima y'ishure kugira ngo ivyimburwa bisahirize mu kugaburira abanyeshure amenyesha rero ko muri iyo ntumbero kwishure arongoye barimo imboga nk'amashu ibitunguru ibi gori ingano n'ibindi mu gufumbira iyo mirima Claver Hakizimana avuga ko bakoresha ifumbire y'ikizungu ivanze n'iy'ikirundi iva mu bworozi bw'inka z'ishure mu gihe cyo kwimbura ibigori ngo bimwe barabigaburira abanyeshure intete z'ibisigaye cyo kime n'ingano bagakura mu ifu gutyo mu gatondo abanyeshure bakanywa umusururu ariko rero umuyobozi akamenyesha ko bahura n'ikibazo cy'amafaranga y'umurengera yokoze mu bindi ahabwa ku munsi abakozi bo mu mirima ayo nayo ngo akaba ari hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibihumbi indwi akabona ko iyo mu mashuri haza kuba hakiri cya cigwa kijyanye n'uburimyi kimwe bita tepeya abanyeshuri nabo nyene bofashije mu irima ry'iyo mirima ngo gutyo hagasohoka amafaranga atari umurengera kandi no ku mwimbu ubonetse hakaboneka ko n'umusesekara muri komine Kayanza n'intara Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
arakoze Jean Nahimana ishyiramo ntabariza gitagateka k'abanyororo na k'imiryango yabo ribona ko hakwiye gutunganywa inama rukokoma kugira higwe ibituma hari abantu baguma mu munyororo kandi baragirwa ikigongo n'umukuru w'igihugu canke batabwirizwa kuguma bapfunzwe Jean Marie Shimirimana rongoye ntabariza avuga ko bitumvikana ingene hari abafungwa basabirwa kurekurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu ariko hakaba abaca kubiri n'ingingo y'umukuru w'igihugu bituma amabohero agumana ibitigiri by'umurenge era byabafunzwe kurikira Jean Marie Nshimirimana
hari usaga bavuga ngo uyu ni kwaje ntimurekure ivyo rero ntivyantegezwa kubaho iyo se barunda avuze ati naka natahe ndagize ikigongwe nta muntu ari hejo ya se barundi bamwe bita abagange n'abandi ko ivyo vyovaho umunyororo by'ukuri ntabigikinisho kuko agateka kazi na muntu ni ubuzima ni katihabwa muntu abaho kugira ateze imbere umuryango mbere ateze imbere igihugu mbere nawe nyene yiteze imbere habaye rero umuntu atege ku butungane ngo naka ntatahe kandi ugasanga ushishoje uwo muntu nicyo bari bafise bapfa n'uwo muntu karoro ka mbere habaye ibohero ry'ibururi no kwibohero ngira rya rumonge uko umugwari ujeje kurekura abanyororo yuko ari abo warekuye batari barekuriwe kurekurwa hacaraba ijya myifato yuko acaba irindi suzuma yuko abandi banyororo bota kugumiza y'umunyororo cyangwa gufata ingingo mbi ivyo byo kwicarirwa abarundi mbere niho ncavuga nti harakwiye inama rukokoma twokwita etat general yo kwiga ikibazo c'abantu bagumiza abantu mu mabohero cyangwa c'abantu bapfunga tukababaza ibyo bisunga kugira abapfunga umuntu tukabaza mbega umuntu kugira umugumize we wisunzika amategeko aratomoye code penale iratomoye ivyo byose ugasanga abantu turiko turavyirengagiye ivyo rero bica bibangamira tungane ari vya bintu usanga mu mabohero abantu babaye umurengera
Radio Indundi Culture
amuko twateguriye arabandanya abakoresha barabara rihuza amakatiye ya Magarama yoba na Bwoga yo mu gisagara ca Gitega baratewe impungenge n'amasanganya ashobora guturuka kwigurirana ry'abantu baba hafi yaryo hamwe n'ingendeshwa zitandukanye zica muri iryo barabara kuri izo hakiyongera ko abagenda n'amaguru baca muri iryo barabara nyene abo bose basaba ko iryo barabara ryotunganywa hakongerezwa mu bibanza bitandukanye ibidunduri bigabanya umuvuduko w'ingendeshwa ndetse hanacibwe n'inzira y'amakinga hamwe n'iyabiyunguruza n'amaguru ibindi kuri inkuru tubaze mugenzi wacu Anicette Ntanguvu
bavuga ko ibarabara ryaga bihweje ingendeshwa zigizwe n'imodoka nini na ntoyi amapikipiki hamwe n'amakinga n'abantu biyunguruza ku maguru abo ni bamwe mu bantu baca mu ibarabara ry'igihugu rya kabiri hagati y'amakartie ya Magarama yoba nabwoga mu gisagara cha Gitega gushika ku mwonga wa Nyambeho berekana ko nubwo bigoye gutangaza ibitigiri by'amasanganya bera ko iryo barabara ukunyuragirana kwizongendeshwa zimwe nini ziza kwima inzira nono harimo amakinga n'amapikipiki hamwe n'abariko biyunguruza ku maguru biturutse kukubura isaganirizo hari abavuga ko uko igisagara caguka abantu bagenda biyongera muri ayo makarite akikuje iryo barabara gutyo mu bihe bitandukanye ku munsi hakaba uruja n'uruza runini kandi ahivyo byose bica hamwe abanabandi berekana ko nubwo hariho ibidunduri arivyo dodan mu gifaransa byubatswe muri iryo barabara hakiriho ibibanza bikwiye kubakwamwo ibindi byogabanya umuvuduko w'izongendeshwa aho bakavuga akarorero hafi yaho ikibuga c'indege muri bwoga hafi ishengero rya Plein Evangile no hafi yivuriro na paroisse yo muri iyo quartier nyene bamwe mu badereva bizongendeshwa baremeza ayo makenga y'abantu baba mu micungararo y'iryo barabara bakavuga ko mu bihe byo mu gitondo abantu batandukanye bariko bihutira gutonda ku mirimo co kimwe no ku mugoroba bahinguye bataha iryo barabara rikuzura ingendeshwa n'abantu biyunguruza ku maguru abo badereva hamwe n'abo bantu biyunguruza ku maguru basaba gutyo ko iryo barabara rifatanya umugwa mukuru wa politike n'ubutunzi igihugu ryo kubakwa rikagogwa rikagira n'inzira y'amakinga hamwe n'iyabari ko biyunguruza ku maguru Anisa Ntanguvu Gitega Radio Indundi Culture
arakoze Anisette Ntanguvu rumwe mu gwaruka gwo mu gisagara ca Bujumbura ruredoga kubona ibigo bigenewe ugwaruka co kimwe n'ibibanza bihuriramwo abantu benshi bitakiberamwo amahimiriza kwijanye no kugwanya ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka kugwaruka ruvuga ko ivyo biri mu bituma izo ndwara zisinzikaza ugo gwaruka rukabona ko ibikogwa vyo guhimiriza vyo subira gukogwa muri ivyo bibanza bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida mu gihe kuri uyu wa gatanu wari umunsi wahariwe ihimiriza kugwaruka ko mu gisagara ca Bujumbura kugwanya ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka bwamenyesheje ko bugiye gukomeza amahimiriza kugira ugwaruka rugire amagara meza n'inkuru twaza Olivier Kwizera
Muri iryo himiriza ryatunganije kugwaruka go mu gisagara ca Bujumbura bibukije uburyo bwo kwirinda indwara zifata biciye mu bihimba byirondoka ariko kumenyesha ko amahimiriza nka yaterera mu bijanye no kuronka amagara meza rumwe mu gwaruka gwerekana ko hakiraga haze kubijanye n'amahimiriza kuko ruvuga ko ibigo by'ugwaruka bita centre jeune cyo kimwe n'ibibanza bihuriramwe abantu benshi mu gihugu amahimiriza yakoregwamwo ubu bisa n'ivyahagaze
Jeune arahari mugabo si menshi cyane nuko gusada kunda kuba amahimiriza
amasantre jeune ndayabona gusa abahimiriza ntawo ndabona novuga ko haragahadze nyene kuko ari aba jeune bamwe bamwe usanga baguye mu bibazo
ubwo gwaruka rusigura ko ivyo bituma izo ngwara zigwirirana ku bwinshi aha rusaba ko ibyahora bikogwa n'ubu byosubira kuko ivyo tuma gwaruka rugira amagara meza
nk'ugwaruka turabona ngingwane kubera niwo bari sanse kudutegura Ero iyo batakubwiye ingene uvyitwaramwo sanga yikuzaniye ingaruka mbi ku buzima bwawe inkinda utifuje canke ingwara ama infection sexually transmissible twifuza ko bobandanya bagira ihimiriza nkiri
ivyo kandi biremeza n'umuhuza bikogwa mu ishiramwe ry'abaskuti mu Burundi Alexandre Bukeye neza abona ko ihimiriza nkiri ritogarukiraho ahubwo vyobandanya no muzindi ntara
baradehuke mu gufasha ayo masatu jene mu gufasha kwaruka cyane mu guhimiriza ku cyane ibi byingwara cyo mu hinga byirondoka bidimiriza ko amakreb agaruka haba ku masantre jene kugira ngo ibi bintu teko ingwara zogano ni nyinshi bitiriko zigabyukuri
uwaserukiye ubushikiranganje bujeje amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida amenyesha ko guhimiriza kuri izo ngwara ari nkenego Creofila kindavya jeje gisata cy'ubuvuza amenyesha kugwaruka gose rukeneye inyigisho mu ntumbero yo kubaka amagara meza
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu Ubuso hengeye gufashanya guhimiriza urwaruka kugira inyifato zibereye zizubafasha gutegura kazoza keza kabo.
Umunsi wahariwe guhimiriza urwaruka rwo mu gisagara cha Bujumbura ku ngwara zifatira mu bihimba vyirondoka ku civugo ikingire wubake kazoza kawe kuri uyu wa gatanu gushika mu mwaka wa 2024. Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu bice birenga 50 harimo ibirenga 30% by'urwaruka rwandiye umugera wa SIDA.
Arakoze Olivier kwizirishira hamwe mu jurije harimo gutanga umyaga nkuba Regidezo rivuga ko hari umugambi wo gusubiriza ibiti bicako insinga zitwara amatara bino bigasubirizwa n'ivyuma canke bikozwe mu isima. Jean Albert Manigombo umuyobozi mukuru wa Regidezo avuga ko uwo mugambi uzojana kandi nuwo kwagura uburere buzoronswa mu myaga nkuba utangwa na Regidezo. Kurikira Jean Albert Manigombo umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regidezo.
Amapoto y'ibiti dukoresha ubu kera yararamba yabaye traite neza mugabo izo tubona ubu usanga atamyaka zimaze baduhendagusura ku myaka 20 mugasanga ipoto imaze nk'imyaka 3 ikitangura kubungwa. Nico gituma rero twaciye dufata umugambi wo kuzohindura amapoto y'ibiti tutasubiza amapoto y'ivyuma na cyane cyane duhere ngahe Bujumbura. Hariho wanagomba naho tuzokoresha n'amapoto ajya kugwa mu isima bitare poto ambeton arome. Hariho n'itego ryasohotse rivuga yuko ubu atapoto y'igiti izosubira gukogwa gukoreshwa mu Burundi kiretse ipoto ambeton arome canke ipoto y'icuma. Iyo ordonance yarasohotse umugambi wo gusubiza amapoto y'ibiti yose tukazana amapoto y'ivyuma n'umugambi atari wo gusubiza amapoto gusa ahubwo n'umugambi wo guhindura imihora yose yari isanzwe itwara umega nkwangahe Bujumbura. Tumaze guhindura iyo mihora ishaje harimo rero no guca duhindura amapoto y'ibiti tukayagira amapoto y'ivyuma aho duca twagura wanagomba n'uburere ahantu amataratashika muri amakaritsiye aharaniye igisagara cya Bujumbura n'uwo mugambi umugambi bita Ascent umugambi uri kurabandanya neza.
Jean Albert Manigombo n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regidezo aranamwe twa twateguriye rushiye turangiza amakosi mwese mwateze amatwi nabajije mu buhinga bw'ivyuma na Matthew Habona Yesu mugira ibihe vyiza murakoze
Egid Nahayo.